Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwirewe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu. Mbega wo bufise umuntu ugwaje cyane witayeho abantu bafise indwara zidakira zimaze kubashira ku musego birakenegwa ko bitabwaho mu buryo bukomeye ico bita mu gifaransa soins palliatifs kugira borohegwe ubwo buvuzi bwo gupfupfahaza no kugerageza kongera umwanya abantu bashobora kugumana n'umuryango wabo borohewe burafise akamaro gahambaye mu kiganiro muri sanga tugiye kubifashwamo na muganga yanonosoye byo kugorora abantu hamwe n'umufurera wo mu muryango wabihebeye imana badufashe gutahura no kumenya kwitaho abo bantu kazi rero nkuko bisanzwe mushikirize nimero zanyu kuri Facebook yacu mushikirize ibibazo nk'ivyumviro nkuko bisanzwe ikaze mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ako karirimbo katwibutsa ikiganiro muri sanga mukunda kandi mwumva buri munsi uno munsi n'umunsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abantu bafise indwara zidakira zimaze kubashira ku musego barakenera kwitabwaho mu buryo bukomeye ico bita soins palliatifs mu gifaransa kugira bashobore kugumana icizere amahoro mu mutima canke n'umunezero muri rusange mu gihe boba bariko barasezerera urugendo rwabo rwo kwisi. Ivyo biruko mu gihe baba bafise ububabare budasanzwe ingaruka kunyifato zabo nko kwihebura n'ibindi. Ubwo buvuzi bwo gupfufahaza no guherekeza abagwayi barembye cyane burafise akamaro gahambaye cyane. Turetse yuko butanga icizere cyo kongera kubaho ayandi mezi canke iyindi myaka mike buraremesha imiryango yabo iba isanzwe ibabaye. Muri aka kanya rero mu kiganiro muri sanga mu kugerageza kukumva byinshi kuri iki kibazo no kumenya guherekeza neza umugwayi mu kiganiro muri sanga tugiye kwifashisha muganga Alexis Sinzakaraye yanonosoye ibyo kugorora abantu. Uyundi turi kumwe ni Furera Harerimana Zeferin wo mu muryango w'abihebeye imana witwa Gardien des Misérables asanzwe arimwo abagwaza baba hafi y'abantu basinzikaye. Turamagarira rero abanyonyi b'ijwi rya Amerika nkuko bisanzwe ikaze muterere ibibazo n'ivyiyumviro. Nimero yacu mushaka kuduhamagara ko kuri WhatsApp mukarungika ko audio canke mukanahamagara tukabita tukashikiriza ibibazo byanyu n'ivyiyumviro ni agasaraba 1202354751. Reka subire muri iyo nimero mushobora kurungika ko audio ikibazo cyanyu canke iciyumviro tukagishikiriza mu kiganiro. Umusaraba rimwe kuko ni muri Amerika hama 202354751 hama 4 indwi gatanu rimwe. Ikaze neza rero mwese tutarenze kurandire katwakire abatumire bacu reka mpere kuri muganga Alexis Nzakaraye urakoze cyane gufata kanyo ko kuganira n'ijwi rya Amerika ikaze neza.
Ndabaha ikaze nanje.
Murakoze hama na Furera Harera Imana Zeferin mu muryango wabihebeye Imana turashimye cyane ku kanya muha ijwi rya Amerika tubaha ikaze namwe.
Ego na jewe ndabakengukiye kandi ayifurije umwanya mu kiganiro turakora kumva bose.
Murakoze cyane. Iki ni ikiganiro kuri iki kibazo tudakunze kuvuga ko cyane abantu kumbure batanipfuza no kukiganira ko koko ni ikintu kibabaje cyane kwiyumvira yuko umuntu wakunze wabanye nawe ashobora kuba adafise ikiringo kirekire nk'ico twokwibaza koko murabizi ko umuntu wari we wese ntazi gyarazo ushobora gutahuka akitaba Imana ariko ku muntu abagwaye hoho biba bisa nk'ibiboneka yuko kumbure umwanya atari mwishi cyane mpereye kuri mwebwe muganga iyo mugiye gufasha aba bantu muri ko muragerageza kubavura mwebwe ahubwo abaganga muwamuzi neza ko ibintu bitifashe neza kurusha abandi ni igiki kintu mwifuza yuko umuntu yomenya kuri aba bantu bagwaye cyane abantu bariko barabitaho bakwiye kuzirikana.
Murakoze kuri aba bantu bagwaye cyane bageze mu minsi ya nyuma ikintu cya mbere umuntu akwiye kumenya ni uko uwo muntu ari umuntu akunda gushirwa n'ububabare. Icyo nicyo kibabaza cyane uwo muntu agwaye gutyo kubabara abamwitaho nabo ugasanga ntibishobotse yuko ubwo bubabare babukingira cyangwa babugabanya. Mucyo bita mu Gifaransa le soin palliatif ni ukuvuga ingene bavura ujya muntu ageze kure biramaze kuboneka yuko ikintu cya mbere kibabaza uwo murwayi ari ukubabara ariko si cyo cyonyine kiri mu bindi mugabo umuti wa mbere byiza ni uko wohera kuri ubwo bubabare kubwira umurwayi ashobore no kuvuga n'ikimubakiye kuko imubakiye ibyo ni byinshi. Sinzi yuko nohera kuvuga yuko cya mbere ari uko umurwayi yobanza batomuhisha indwara yiwe naho batobivuga banyarutsa mugabo mu kuganira n'umurwayi. Ni byiza yuko umurwayi batamuhisha yuko agwaye indwara ikomeye bakamenya ingene babivuga na cyane cyane abakikije uwo murwayi bo bategereza kumenya ko uwabo ageze mu bihe bya nyuma mugabo ikavugwa mu mvugo nziza idaca umutima bose
kutamuhisha iyo ndwara. Ego ndumva ko ariko birumvikana muganga mwebwe muravuga ati ububabare bwo ku mubiri nibwo umuntu akwiye kumenya yuko kumbura rwo bwo kwitaho cyane kugira ngo aronke nk'uko bivuze n'ubwo buryo bwo kunavuga kuko ububabare bwo ku mubiri burashobora gutuma kumbura atanu ubwenge adashobora no kugira ice ashikirije. Ndabwiwe ko Furera ashobora kwa telefone yiwe icitse gato ariko turagerageza kumugarura ku murongo nawe nyine kumburagira ica tubyiye nk'abantu bihebeye Imana bakunze gufasha abantu nk'aba nawe nyine atubwira ikintu ca mbere abantu bakwiye kumenya. Muravuze muti kutamuhisha indwara nk'umuntu abasanzwe azi tuvuge nka kanseri arayifise murabimubwiye uko kutamuhisha iyo ndwara kumbure biba bifasha kugira ngo atangure amenye yuko akwiye kwitaho nawe nyine ubuzima bwiwe amagara yiwe canke ni kugira ngo naho nyine mu vyiyumviro vyiwe abizirikane kumbura atangure gusezera biba bimeze gute.
Ku bisanzwe iyo ndwara yiwe ari nka kanseri iyo y'umugwa ateza kubimenye ko agwaye kanseri kumubwira ko agwaye kanseri si ukuvuga ko azoca ashengere ico canke irya yejo no mu bumenyi bwo kwa muganga byinshi babikira mu byo twita ama pronostic bavuga ati azoshobora kumara ameza ari hagati y'aya n'aya canke imyaka hagati y'aya n'aya kandi ibintu by'ubumenyi ni ibintu biguma byongerekana n'uburyo bwo kuvura buguma buhinduka butera imbere anacho gituma kwitwa kugwaye kanseri so kuba ko kabaye ugiye ubwo nyene umuntu akora kugira imigambi yiwe ishora kurangurwa mu ndwi zibiri cyangwa mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ari nacyo gituma kubibwira umugwayi biranamufasha na wene ari umuntu akuza ari umuntu agifise ubwenge bukwiye atasinzikajwe mu mutwe n'iyo ndwara na wene kuyitunganya kuyipanga mu buzima bwiwe atari ukuvuga ngo ndagiye karabaye kuko umugwayi arashobora kutabarira byose muganga anacyo gituma ndabishimye yuko mwatumiye umuntu yihebeye imana kubera nico kintu kirafise uruhara runini re psikologa abantu bihemeye imana n'abandi barafasha cyane abo bose bateza kuba ngaho oturu hafi y'uwo mugwayi kugira mu gutunganya ubuzima bwiwe bamufashe ingene abyifatamo akazi kwa muganga rero karafise uruhande rwaho rujanye nuko iyo ngwara itomubabaza cyane aho duca dushira imbere burya ububabare bwo ku mubiri atari ntavuze burya bwo ku mutima harafise abandi babijejwe rero kuri ubwo bubabare bwo ku mubiri nk'uko nabivuze iyo buri imbere iyo ari bunini cyane burashobora gutuma bwa bubabare bwo ku mutima buba bwinshi cyane bigorana n'ingene bamufasha kubutorere inzira nibaza ko muri aka kanya nza kumbaza ingene ubwo bubare bwo ku mubiri la douleur ingene abavuzi n'abantu babana n'uwo mugwayi bo byifatamo ntasize inyuma n'umugwayi wenyine
ego cane turakigaruka ko ni ikibazo gihambaye kandi turiko turagerageza gufasha cane cane imiryango kumbure n'abafise izo ngwara nabo nyene bagirageze kwitahura no gutahura aba bari hafi mpindukire rero kuri Frere ndabwiye ko yagarutse ku murongo Frere Harerimana gardien des misérables mwari hebe imana muri ko muragerageza gufasha muganga murumvise yuko avuze ati uruhara rwabo rurahari nk'abaganga ariko baremera cyane yuko uruhara rwanyu nago nyine rukenewe kandi ruhari ibintu nkamwebwe bifasha uwo mugwayi bifasha abari hafi y'uwo mugwayi mubona yuko bakwiye kumenya mu kugerageza kumufasha nk'uko muganga yavuze baragerageza ububabare bukabanza bukagabanuka hanyuma ibindi bigakurikira mwebwe icyo mubona cyambere abantu bakwiye kumenya kuri aba bagwaye ni nk'iki
murakoze cyane cyane iyo kubyo muganga aje kuvuga uruhara rwa muganga n'intangere ariko kandi uruhara rw'umugwaza ashobora kuba ari umwe mu muryango wabo cyangwa akaba nka twebwe dusanzwe tubikora ubwo ruhara rw'umuntu rero aba iruhande yiwe akamwitwararika ntiyigere yumva ko ari wenyine biramufasha kwakira cyangwa kugabanya ubwo bubabare benshi bashobora kuba babona cyangwa batabona mugabo ikiza gufasha ni kuba iruhande y'uwo mugwayi ukamwihoza ukamenya hari ibyo ashobora kukubwira ariko nibyo nawe wibarira kuri twebwe rero nibyo intumbero yacu ubwa mbere nibyo kuba bari ko baragira mu zabukuru ko twifuza ko basozera ubuzima bwabo kuri ino si bari mu mana ni ukubafasha ku mutima kubafasha ku mutima icyo ni igikorwa rwacu ariko tutibagiye n'icyo ku mubiri iyo rero dufasha cyane igituma tuvuga ibyo gufasha ku mutima turategereza kumenya neza umurwayi wacu uko yakira ibintu cyangwa uko yabayeho mu by'ukwemera kugira ngo dufatire kuri ibyo nitwasanga hari ibyo akeneye byomufasha ku mutima tubimuronderere ku bashobora kubimuronsa ni ukuvuga abasaseredoti cyangwa izindi nyigisho kugira ngo dukize umutima aradusanga atari no mu bukirisu yifuza ko yoshobora gusubira mu bukirisu kugira ngo yitegure neza
murakoze cyane murakoze birumvikana ko umushaha umutima nawe nyine ubukwiye gukira ubukwiye kwigishwa byinshi kanatsinda umuntu aba yumva umengo hariho ibintu kumbure akwiye gutunganya muri we nyene mwidini jari jo jose kumburabari mgo urugendo ruba rusanururangiye birumvikana. Murakoze cyane. Reka kumbure duhindukire ku mirongo ya telefone twakira abanywanyi b'ishuri y'Amerika bafite ibibazo n'ivyumviro kuri WhatsApp. Dutange kwakira Naji, uraho neza? Allo Naji, uratwumva? Naji muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, turi kumwe? Allo Naji, ndumva ko telefone ishobora kurikira mugora. Naji kuri telefone, reka duhindukire twakira ubundi. Kumbure Naji, turamugarura. Marcel, amahoro neza?
Amahoro kuri twese.
Urahora komeye?
Ndakomeye, n'abatumirwa bacu ndabaramukije.
Guherereye ga Marcel?
Ndi Kigali mu Rwanda. Ndashaka kubaza ikibazo ku bijyanye na kuno twavuga ngo ni mandadari y'ubuzima umuntu aba yahawe kwa muganga. Ndashaka kubaza muganga, ubundi muri rusange ibyuma mukoresha, kuna abantu basigaye baravurwa hifashishijwe ikoranabuhanga rihambaye, barareba bagapima bakabona wenda igihe umuntu asigaje mu gihe uburwayi bwamuzengereje, ariko akaba n'uwo babibwiye ngo urapfa mu mezi abiri, ukabona umwaka urashize, imyaka itanu yashize. Ntabwo ari bibi, ni byiza, ariko ikibazo nahise ngira giteye gutya. Uburwayi ubwo ari bwo bwose cyangwa uwabari waba ufite uburwayi bwo bwose, birashoboka ko ushobora kujya kwa muganga bakagupima bakaba bakubwira igihe usigaje. Se n'aya marwara y'amakanseri y'imbere mu mubiri cyane, cyangwa indwara izo ari zo zose, kuno twumva nk'umuntu arwaye umutwe, amagripe, arwaye igifu, arwaye umwijima, uburwayi busanzwe butari kanseri cyangwa se ibihaha. Sinzi niba buri burwayi bwose umuntu arwara bushobora kuba gutuma hari igihe ibyuma bituma bikagaragaza igihe umuntu ko umuntu ari mu marembera ari mu minsi ya nyuma. Hanyuma icya kabiri, hari indwara turwara bikaba ngombwa ko umuntu atakaza abasirikare cyane b'umubiri cyangwa se abasoda b'umubiri nk'uko mubyita mu Kirundi, ariko yakwitabwaho neza n'abaganga n'abamurwaje, ndetse yabona n'abamuhumuriza nk'uko Frere yabivuze. Umurwayi yagarura icyizere, ubuzima bukongera bukicuma igihe icyo gihe kikagenda kiyegeranye. Ntabwo haba hariho kuba ubuzima mwavumbuye, habaho kwigereranya n'Imana, akaba ariyo mpamvu namubwiye ngo barapfa badapfa, kubera ko wenda Imana ari ihamagara umuntu ku munsi wayo wa nyuma. Sinzi wenda uko mbyumva, niba wenda ariko mubyumva, ariko icyo mushingiraho muvuga ko umuntu ari mu marembera, ni ikibazo cy'ukugabanyuka kw'abasoda b'umubiri, ni ikibazo cy'ububabare afite, cyangwa se ni ikibazo cy'indwara amaranye iminsi, wenda bakaba bivuga ngo ububabare umuntu ntarenze imyaka runaka ababara, ntarenze imyaka runaka ababara. Ese abakiri batoya cyangwa mu zabukuru bibare minini igaragara mu bahe? Kuko nko mu Rwanda hari umusore uherutse kubibaye yambwiye ko sigaje ibyumweru bitatu ngo apfe, uyu munsi ni njye yari kwirira ibigori ntacyo abaye, n'umudije ngira ngo ni inkuru yacicikaje cyane ku binyamakuru. So ugahita ubona ko ashobora kubaho kwibeshya ku byuma cyangwa se mu kimwe bikavugisha ukuri, ariko yenda twebwe abaturage wa Rwanda rugufi tutamenye ikijya mbere. Murakoze ndetse nagira ngo mutubwireho.
Marcel, urakoze cyane ngaho mu Rwanda. Turaza kumuha akanya muganga yishure, ndumva ko telefoni yavuye ko ariko aragaruka mu kanya. Reka mbanze nakire Naji ahama muganga arakwishura. Urakoze cyane. Kumbure na Furera nawe nyine araza kugira icyo akivuze ku icyo kibazo ubajije. Naji, turi kumwe, uratwumva ubuho? Naji, watanze telefoni zawe kuri WhatsApp, uratwumva neza? Halo Naji. Naji, ndumva ko hakirimo akabazo muri telefone ziwe. Kumureka mpe akanya muganga agarutse ku murongo. Muganga, ndumva ko telefone yari yacitse gato, ariko ndumva ko byinshi mu byo Marcel ushobora kuba wabyumvise, ariko ngerageje kubisubiramwo. Yabajije ikibazo cerekeye uburyo mupima ingwa umuntu yuko asigaje ikiringo runaka. Akabaza ati, hama mbega none iyo umuntu aba afise abasirikare kumbure bakomeye, ugasanga ico kiringo mumuhaye kirarenze, arabayeho arabandanyije, hoba ari uko kwihenda nibyo babifise byo babyagenze gute hamara bazati kumbure haba hagiye mu kwizera imana niki ico uko kuntu mupima yuko umuntu asigaranye ikiringo kirekire biba byagenze gute hama avuga ati kumbe arashaka kumenya ingene bapima neza na neza yuko umuntu abasigaranye ikiringo gike ama avuga ati mbega mu bipima ku ngwara izo arizo zose canke hari ingwara udashobora gupima yuko umuntu asigaje ikiringo runaka ni ingwara izo arizo zose umuntu ashobora gupima
e murakoze ego ikibazo cha Marcel na nacumvise kandi abajije ikibazo cyiza avuga ati nkuko mubisubiyemo yuko hari igipimo kiri kwa muganga gishobora kwerekana ati umuntu azoshengera itariki n'iyi gushika ubu uko ubuganga bumeze ibyo bintu kwa muganga ntibashobora kubipima ngo bavuge ngo asigaje umunsi ununu kubera gupfa k'umuntu gushengera so kuvuga ko byama bijanye n'ije kansere ibihimba uko yafashe ibihimba ibishoboka gupima kwa muganga nahiyo kansere ingana ayigeza gufata umuntu bakavuga ati ije kansere ya mbere bita primitive yahere ku gihimba kimwe mugabo mu nyuma icifata ibindi bihimba hari ibyuma byerekana yuko bitanga cartography bitanga uko umubiri umeze ibihimba bimaze gufatwa nuko hangana ariko kiretse ngira ngo ico cuma nicaba caje uno munsi canke caje uko nzi ubuganga bumeze ntibashobora kuvuga ngo isaha yo kugenda yo gucikana niyi canke umunsi nuwo ariko haragizwe ibyigwa byama byagizwe bivuga bati kansere y'iki gihimba imaze gushika naha naha umuntu amara igihe kiniki naho ne ntibavuga ngo batange igiharuro kimwe bama bavuga ati hagati y'iki niki 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 hanyuma kubera umubiri w'umuntu ingene umeze na kanseri uko imeze byose hama harimwe amareserve ibiharuro bishobora bisiga ubwenge bw'abantu iyo kanseri bashobora kuvuga ati umuntu asigaje hagati y'amezi atandatu n'amezi icumi uwo muntu akarenza umwaka canke imibiri canke itatu amarosheshe abahinga baracarondera usanga hariho ibintu byinshi byinshi ubuhinga butaramenya twibaza ko uzoduha ikindi kintu aranavuga uwo muntu kubera abafise ukwizera kwinshi ntibishobora kuba byahinduye ikintu ukwizera ni ikintu gikomeye kwizera mu bintu byose haba kwizera ku ijambo ry'Imana kuba afise abantu bamukikije batuma umutima wiwe utekana ibyo ni ibintu bizwi yuko bishobora kongereza iminsi yo kubaho y'uwo muntu ni nk'uko umuntu iyo yihebuye ya minsi bavuga ishobora kugabanuka
kuko arashobora gusinzikara muri icyo gihe hama muganga butubwira zimwe mu zindi ndwara umuntu ashobora gupima akavuga ati wowe usigaranye iki kiringo kingana gute kuko kenshi yego abantu baravuga kanseri n'izihe zindi ndwara ubu tuzi zishobora gupimwa bakavuga ati ikiringo turakibona kiragereranije kuri ya mezi iminsi imyaka
indwara iyo ikunda kuvugwa ni kanseri niyo bashobora kuvuga uko nuko ariko n'izindi ndwara ziriho nk'indwara z'umutima indwara z'igitigu zitari kanseri zivuye ku mavirusi nko ku gitigu cyangwa indwara zo mu mutwe zose ku bisanzwe zijya ndwara bita kronike zica zamaze ifise iminsi bavuga ati hagati y'imyaka nini cyangwa hagati y'amezi aya n'aya n'aya ariko nta na hamwe bigira bavuga ati n'umunsi ubu bagatanga igiharuro kimwe
rumvikana urakoze reka tubandanye ku murongo wa telefone twa Kirundi munywanyi Samuel turi kumwe ku murongo uratwumva
ndabumva neza cyane
amahoro cyane nduga ku ijambo telefone isa n'igoranye gato duzi ijwi cyane hama kumbure ugerageze guhagarara hano umurongo
kuri iyi ngingo nanjye njya nibaza rimwe na rimwe niba ari ngombwa yuko mu gihe umuntu yaba arwaye ari kwa muganga muganga yaba yamubwira ati usigaje iminsi mike upfe kandi mu by'ukuri iyo witegereje neza mu mutima wa muntu cyangwa se mubijyanye n'imyizerere umuntu aba yizeye yuko igihe cyose yarwara ashobora koroherwa aba yizeye ubufasha bwa muganga mu buryo buhagije aba ari kwa muganga ukumva muganga indwara urwaye ntuzayikira kandi mu buryo bw'imyizerere bwa muntu no mu gusenga n'imyemerere rimwe hari igihe umuntu akurikiza no kwizera Imana akaba yavuga ati iyi ndwara arwaye Imana izayingiza kandi muganga azamfasha ariko umuntu aragera kwa muganga muganga akamubwira ati indwara urwaye ntuzayikira urabura iminsi mike ya ngutse nanjye icyo ni igitekerezo nari mfite
ikibazo cyiza cyane muganga ni ngombwa ko abantu babwirwa ikiringo basigaje cyane cyane ko niba kumbure umuntu washobora gukizwa nuko kwizera kwiwe mu bivuga kwiye Allo docteur muratwumva
ni gihimba kirimo ibyo bita pronostic mu ngwara yose barayihati iyi ngwara ishobora kukumugaza ku rugero runuru bati gupfa ni nka 10 kwijana cyangwa 80 kenshi ingwara za kanseri nizo zigira ibiharuro byo pronostike mbi yo gupfa nikunda gutanga nini ariko indwara yose yama ifise agace kavuga ati umuntu ashobora gusinzika gupfa ariko ibyo byo kuvuga ngo uzopfa ku munsi unu ibyo ntibishoboka ibyo ntibishobora kumenyekana nibyo bavuga mu bushakashatsi baba bafatiye mu banyagihugu rusange ku bantu bo ku isi iyo ari kana iyo ari umuntu kanaka Yohani canke Maria canke nde we wabafise umubiri wiwe urafise ibindi bintu bituma iyo misi bavuze ishobora kuba mike canke myinshi kubera umuntu nk'uko nigeze kumva uwabagiye ikibazo yavuze abantu ntibafise nk'abasoda bo mu mubiri bangana ntibafise ingene bafunguye kumwe ntibafise ingene bagwaye izindi ndwara zijyanye n'ibyo kugira rero umuntu avuga ati naka imyaka asigaje mu buzima ingana ukunuku naho adashize ku munsi ateza gufatira hamwe ibyo byose ariko kwa muganga icyo dushyira imbere si ukuvuga ngo naka ngo azogende umunsi unu none nta nibyo twoshobora
ariko aravuze ati none ni ngombwa yuko mumubwira kuko kumbure yashatse kuvuga ko bishobora guca intege umuntu ugasanga arasinzikaye mwebwe icyo mubona yuko nk'abaganga ari ni mu nshingano zanyu kumbure zo kubabwira canke abaza ati none ni ngombwa kuko kumbure yashobora kuba badashaka no kubyumva no kubimenya kugira ngo babandanye bizera
kenshi ibyo si ngombwa yuko tubabarira ngo uzogenda iki gihe iki n'iki ahubwo kenshi usanga ari bo babibaza kubera ibyo bumva mu bantu ibyo bumva abantu bavugana aho rero niho muganga atotegereza atanga inyisha iyo ari yo yose kuko muri ako cy'ibintu by'ubuganga by'indwara harimo ibintu by'ibinyegezwa byinshi ku isi batarashobora gutora ntitwoja rero muri ibyo biharo ngo umurwayi tumere ngo gusigaje ngo ukwezi kumwe twaba turiko turamuhahamura ahubwo kandi noneho birashobora kutubeshuza byinshi nk'ibyo navuze iyo si nyishu ku bisanzwe itangwa kwa muganga
ego reka nizere ko iyo aronse inyishu y'ikibazo ciwe reka tubandanye twakire na Louis turi kumwe uratwumva
ego ndabumva neza
amahoro
mahoro kuri feza nanjye ndagira ngo mbaze umusomirwa alo
yego turakumva
ese iyo umuntu ageze mu marembera baba babibona yuko ageze mu gihe cye cya nyuma ese umurwaza we yababaza abaganga ati umuntu wanjye bimeze gute bo bamubwira ati turabona nta kigenda iminsi iri kugenda irangira nicyo nabaza
urakoze muganga ati murabibona kumbure niyo ibyo bipimo biba bitabonetse ashatse kumenya ati murabona yuko koko umuntu ageze mu bihe bya nyuma cyane biroroshe kumenya
yego murakoze umuntu ageze mu bihe cya nyuma kenshi biramenyekana kuko hari ibimenyetso byinshi umutima utanguye gukora nabi amahaha donka hajya hemera atangwe guhema nabi bigasaba ko bamushira ku respirateur atanguye amafigo atangwe kudakora neza igiti gukitangwe kudakora neza hari iminyetso byinshi yerekana yuko ubuzima bw'uwo muntu bushigaje umwanya mutoya ibyo kwa muganga ibyo birazwi wamaze kuja muri ico wamaze kugera ngaho ni hamwe baca gukonko muri reanimation ugahe bakagwa icuma kiguhemesha canke n'ibindi bintu ibyo biraboneka kwa muganga ko hasigaye iminsi mike.
Murakoze cyane, ibyonye birumvikana abatwumva murumvise yuko hariho ibimenyetso nyabyo byereka muganga yuko umuntu ageze ahantu hatari heza bivanye n'ibihimba byiwe n'ibyo biba biko birakora. Ngaruke kuri Furera akanya twari tumaze tutakumva ni kazi gato kuko nduva ko na telefone yari yaracitse ariko mu byo wumvise mu ntererano no mu bibazo icyo wifuza guterera hama utubwire aho muganga avuze yuko haragira ahantu ibihimba bikasa n'ibirushe cyane impwemu amahaha igitigu n'ibindi byinshi bikagera ku rugero rwaho koko hanyuma mwebwe uruhara rwanyu iyo hageze aho onye mbega muhora mubona abantu bagaruka bivuye ku kwizera kwabo muba mwamufashije naho haba hageze kuri urwo rugero rwose ijambo ni rwanyu Furera.
Murakoze cyane. Mu by'ukuri ibyo muganga ahejeje kuvuga nuko nashobora kumenya umunsi iminsi umuntu asigaje kuko ibyo bizwi n'Imana hanyuma kuko kandi bariko barabibaza mu by'ukuri wiheje umuntu ariko aragera kure nuko muganga yabivuze hari ibimenyetso bigenda biraboneka ibyo muganga yavuze bose barabibona ko umuntu agera igihe hashobora kuba hemeza akamushyira muri reanimation igihambaye kuri twebwe ibindi na twibindi bimenyetso dushobora kubona twebwe tuba turi hafi yabo iyo wagiye uriyegereza umurwayi arabona yuko iminsi yiwe cyane cyane abantu bakuze iminsi yiwe yanyuma iri kiragera abona mbere atanguye gucishamwo akavuga amazina mwamwe y'umuryango wiwe ari nk'ay'abana araba ari hafi araba ari kure gushika naho mbere ashobora gusaba ko bikunze umwegereza abo bana kugira ngo ababwire ijambo imwe mu kirundi bavuga ngo kuraga ibyo n'ibindi bimenyetso bishobora kwerekana ko umuntu ageze kure nibyo yashobora gushika kamara iyindi minsi ariko kenshi hari aho aheza kubona cyane cyane umwana yari akeneye mwana yakunda cyane yamwitwararitse akamubwira ijambo riri kutima hanyuma canke abonye abo yashaka kubona bose abona arabwiye abo bari kumwe sawa bayi abasetse asanga bibaye gutyo bye yaritabye Imana canke n'umuri umwanya nyine cyo n'ikindi kimenyetso tubona ku bantu baba ariko barasozera ubwo buzima bwabo n'ahandi twebwe dukurikira ku mugwayi bari karagenda tukagerageza kumwiyegereza tukagerageza kumurondera amasakramenti tukagerageza kumurondera ibyo byose bikenewe kugira ngo ntiyumve ko ari wenyine hanyuma kubera no gusenga biba bikenewe cyane cyane umuntu ageze ku mwanya wa nyuma nk'uyu yabikeneye kumufasha gusenga iyo umuntu asanganywe kwizera Imana yashobora gushika rero aho indwara yiwe ishobora kurekura cyangwa ko gihe cyiwe cyo kugenda kiba kigeze ibyo rero twe tukabonamo nk'imyegeza by'Imana ngo twe tugerageza kumufasha kugira ngo asozere neza ku mutima no ku mubiri ibyo bikorwa byacu.
Furera, none nk'iyo muriko murafasha umuntu ku bijyanye no kwizera cyane cyane kwizera Imana icyo mukunze gushimika ko cyane ko bari nko kugira uko kwizera nyine yuko kumbure Imana ishobora gukingura agakira cyane mugerageza gushimika cyane cyane bivanye n'uko ameze kumufasha gusezera kurangiza neza icyo mushimika ko cyane cyane ke bari nk'iki
kuko icyo tuba twifuza ni kugira ngo ikunde asoze ubuzima bwiwe atekanye ari mu mahoro kugira na byo bishoboke yari nk'ufate nk'umukristo dusangiye ukwemera dufate nk'abakatolika kuvuga turaha ko yaronse amasakramenti yose akenewe kugira ngo kuko najye amasakramenti n'ibindi bimenyetso bitanga ubuzima ari ukwakira Yezu ari sigajya abagwaye ibyo iyo abakristo benshi babirose biraboneka ko basubira kugira umwizero hanyuma kumva usanga biramuhaye umwanya mbere wo gushobora kurindira na ba bantu biwe yari kararindira ugasanga uwo mwizero n'igisesho tumuherereza n'ibyo tugerageza kubwira umuryango we kumwegera nabyo biramufashije kumara ikindi gihe ariko igihe cyo kwitaba Imana cyocu burya kizwi n'Imana kunuko
murakoze ego tubandanye ku murongo telefone twakire Clement uraho neza
mba mahoro
ego tugakwijambo kibazo cyangwa icyumviro
yewe icyumviro mbona iyo umuntu yituye muganga ubwambere aragenda agasaba muganga mpanuro mu gihe afite urugwayi abona ko busa n'uburembe bukabije urugwayi bukomeye muganga rero arahebya akamuha impanuro twavuze iby'amahaha twumvise n'ibyo mu mishishito ibyo bisaba iyo umuntu muganga aguhaye impanuro arakubwira ati genda wigenze ko ntagoye amahaha baraba babuza kunywa itabi bihagarike abarwayi igitigo bakaba badateheye inzoga imunyu kiba n'ibindi rero mu gihe bagutekera impanuro nawe uragenda ukazigendera uhegiye kuzigendera hama ukazigenda ukegera Imana ugasenga ugashishikara ugira ukwizera gukabije kiyumvamo neza yuko ubuzima bw'umuntu buri mu maboko y'Imana niyo imenye ukuntu umuntu abaho niyo imenye ukuntu umuntu apfa n'izi n'umunsi umuntu apfirako ibyo rero bisaba kuba ufite ukwizera no kwihanganira ibintu muza murahura nabyo kuko hariho hari igihe uba ufite amagara meza munyu mukonda muhuye n'umuntu akakubwira ati ko ntugasigaye utangana gasigaye ku magufa gusa ibyo byose ukabyihanganira ukagira no kwizera yuko uri mu maboko y'Imana honyine gusa
urakoze cyane ku ntererano Clement muramvise yaravuze ati kuri we abona yuko no gufata impanuro za muganga umuntu akima amatwi abantu baba bari kwaravuga insaku ibintu bibi bitubaka hama cyane cyane akavuga ati kwizera Imana ni ikintu gikomeye nawe nyine aracemeza ingaruke rero kuri muganga ku kuntu nyine mwitaho abagwayi ku ngwarizarizo zose abafise zidakira cyane cyane muganga bimwe mu bintu abantu bakwiye kuzirikana iyo bafise icyo kibazo nk'umugwayi ashobora kuba ariko arakumva kimwe mu byo umufasha kugira ngo urugendo rwiwe canke ayo magara yiwe ashobore koroherwa n'ikihe muhanura kuko hari gihe abantu mu miryango bavuga bati umugwayi wanje arangora cyane ntiyemera ibyo ndamubwira ntakurikiza impanuro kuri mwebwe n'igiki mu wamushaka ko uwo mugwayi amenya kugira ngo afashwe nabiwe n'abaganga nabizera Imana muhanurike
gwayi amaze kumenya ko afise ingwara idakira bakabara bimubariye akabibariwe n'abantu babivuga bafise ibyemezo icyo no musaba no kuvyakira umutima utekanye biragoye kwakira ikintu inkuru iyo nkuru mbi igushikiye mugabo umuntu yihanganye akabyakira neza birafasha bajya bamufasha mu muryango kumufasha mu tuntu tukenewe twose birafasha ko kwa muganga nsubi inyuma gato umugwayi iyo yabyakiriye nabi aranka no kuba bamujyana kwa muganga birashika akanka no kunywa imiti ibyo rero umugwayi abishoboye kubyihanganira no musaba yuko abifata ko ari ibintu bishikani kuko n'umuntu ashobora kuba akomeye akagira isanganya asohotse mu nzu agiye mu ibarabara akagongwa n'imodoka agacapa ikintu cyo gupfa ni ikintu kiva mu bintu byinshi ntikiva muri iyo ngwara umugwayi rero amenye yuko naho yitwa ko afise indwara idakira hariho ubundi adafise indwara mugashobora kwicwa n'ikindi kintu ashobora no kwicwa n'inzara kubera yabuze ibyo afungura agize imyana akaba afise abantu bamukikije ni kintu ciza gose. Ntacyo ego.
Muganga kuri ico nyine uvuze hari gihe usanga wewe muganga uri hagati y'umugwayi avuga ati jewe n'ukuri ingwara irandemere canke ntayo nshaka kwirirwa ntakumwanya ni mpitane n'umuryango w'uvuga ati oya reka tugerageze uko dushoboye kose haba ari kugutwara kwa muganga haba ari kuguha imiti haba ari kugira operation muri ico gihe nk'umuganga nkawe vyifatamwe gute uri hagati y'umugwayi n'umuryango wiwe.
Nk'umuganga ndi hagati y'umugwayi n'umuryango wiwe mbanza kumvisha bose umugwayi n'umuganga ibyakozwe n'ibishobora gukorwa ni ukuvuga aho rero tuba tugeze igihe twakoze byose imiti yakoreshejwe yose ibintu byo kubaga byose byakoreshejwe tugasanga nta gishobora kumukiza aho nibaza ko twoba turi ngaho uko turi ngaho ntitusubiramo ngo dusubire inyuma ngo yovugwa gute yobagwa gute twaramaze kubona yuko indwara idakira ta bundi buryo bushoboka. Aho rero kuvuga ko indwara idakira si ukuvuga ko byose biba biheze ko ubuzima buheze kabaye niyo mpanuro ya mbere umuntu aho umugwayi haba hasigaye yuko naho afise iyo ndwara iminsi y'ukubaho yokongerekana kuko umugwayi yifashe nabi canke kwa muganga akamufata nabi cyangwa umuryango ukamufata nabi naho yo bidakira ya minsi iragabanuka. Rero ni umwanya ariko twumvikana n'umugwayi n'abamugwaje ibyokorwa kugira iminsi y'ukubaho yongerekane kugira muri iyo minsi umugwayi asigaje ntamererwe nabi ntababare cyane ntabi kimu ashobore gukora ibishoboka umuntu ashobora kuba afite indwara idakira akagendagenda umuntu ashobora kuba afite indwara idakira akajya ku kazi ibyo birabaho udafite indwara ikira sujya gusa guma aryamye mu bitaro cyangwa guma aryamye muhira kubwira naho iyo ndwara idakira iriho ibishoboka byose mu byo gukora bya minsi yose mu byo gutanga ibyiyumviro ari nk'umuntu nyene urugo cyangwa uwundi muntu afise ibyo ajejwe dukora ibishoboka byose kugira ashobore kubandanya bikora ibyo rero si ukuvuga ko ari bya akazi ka muganga gusa n'akazi k'abantu benshi no kwa muganga dukora turi mu mice kwinshi abaganga b'amaspecialite banonoseye ibintu byinshi bahurira kuri uwo mugwayi umwe kugira umwe wese azana ibuye ryiwe kugira turabe ko umugwayi yomera neza hanyuma aba kwa muganga bajya ba psikologi bajya bavura ibyo guhahamuka mu mutwe nabone barafise akazi hari naho usanga imbere tubonye umugwayi ibyo tumubarira atabyakira neza hari naho abanza guca ku mupsikologi umupsikologi akabanza akamutegura kugira aze kumviriza muganga hanyuma patiri Furera yabivuze neza abantu bihebeye imana barafise uruhara nabone kenshi barakunda guca no kwa muganga kuraba abagwayi bameze nabi bijya nabyo ni birafasha kugira abo bose bitaho umugwayi bijya muganga aza kumubarira yaronse undi muntu amutegura mu mutima biratworohera kumubarira ibyo nariko ndavuga tumubarira kubwira amererwe neza.
Murabyumvise rero mwese umuganga uruhara rwiwe rurakomeye ku bijyanye n'amagara y'uwo muntu kuri we avuze ati iminsi ni ukugerageza kuyongera hama uwo muntu cyane cyane ntababare hama icya gatatu akabandanya akora ibyo ashobora gukora mu buzima bwa minsi yose bishoboka yego kongereza iminsi gufasha ububabare bukagabanuka no gufasha uwo muntu kubandanya ubuzima naho abasigaje iminsi mike cyangwa amezi make imyaka mike. Reka tubandanye ku murongo wa telefone ndafise Simon na Jeremy mpere kuri Simon uraho neza duga ku ijambo.
Murakoze murakoze cyane ariko ndagira ngo wenda muganga avuze kuri aka kantu se ubundi umurwayi nk'igihe babona bakwiye kumubwira ko ubuzima bwe buri mu kaga wenda busigaje igihe gito ntekereza ko wenda bibaye ari mu gihe kitari kiri hejuru y'umwaka cyangwa se kigera ku mwaka ubundi numva nyine kubimubwira bitari ngombwa, narumva bakwiye gusa n'ababa babyihore wenda bakabimubwira mu gihe babona ko wenda hashigaje nk'iyo nk'ukwezi ibyumweru se barumva ariho bakabaye bayimubwira. Ikindi nta nubwo njye ku ruhande rumwe nshobora kumva atari na ngombwa kubimubwira, kuko n'ubundi urumva icyo gihe kiba gisigaye ubunini bwacyo ashobora no gupfa wenda atazize n'iyo ndwara, kandi wenda kubimubwira bishobora kuba hari icyo byari guhungabanya ku buzima bwe muri rusange no mu mutwe n'imikorere ye, natekereza ko wenda abaye amwihoreye byafasha. Ikindi wenda muganga arambwira uretse kanseri wenda tuzi ko ariyo kibazo cyane gikomeye, se ku zindi ndwara aho zisanzwe ubundi bategerezwa kubwira umurwayi ko ubuzima bwe wenda busa n'ubwenda kurangira, kuko hari nk'igihe wenda n'abarwaye indwara ariko nabo bakora probable zabo ariko bakabona nta gisubizo nabo bafite, akabona ntabwo yamubwira ngo ndagufa ariko nabo bakabona ntiyenda no kumuvura, muri make akaguma aho hagati na hagati. Ikindi hari nk'umurwayi uburembye cyane kuko mu mategeko ya kiganga nubwo ntazi neza ariko hari aho bakubwira ko wenda mu byo biga babwira ko hari n'umurwayi ukwiye kera bajyaga bakoresha uburyo bw'ubwabo bwo kubihutishiriza no kubarinda ububabare, ibyo nta mahuriro byari bifitanye.
Ego muganga arakwishura, reka tubandanye twakire na Jeremy imbere ko muganga na Furere bagira icyo babivuze ko. Jeremy uraho neza, ikaze.
Ngaho kambere ndaramukije abatumira mubiji bya Amerika, turabaramutsa nitireme mu Burundi Bujumbura. Icyo navuga ku iyo ngingo ni uko biza bobireka kuja barabwira kubera nagiye numva ubuhamya bw'abantu benshi bari bafite indwara zidakira, ariko bivanya n'uko abaganga bagiye bababwira bituma bigirira icyizere izo ndwara basanga zajya gukira, ariko iyo bakubwiye yuko uri hafi wenda gupfa ari igihe cyaba mu buzima bwo kwigunga bigatuma wiheba ndetse n'abafata ingingo nyine zo kwiyahura. Ikizere umuntu nawe yaba ageze kure wamuremamo akanyarigabo ukamubwira ati umuzokira, kubera iyo umubwiye ngo minsi runaka agiye kwitaba Imana biratuma hari icyo cyahindura mu mitekerereze yiwe.
Ariko kandi umuntu ntiyokwizeza umuntu azi neza yuko azo kwitaba Imana vuba cyane, ubyumva gute?
Umuntu ntiyokwizeza ariko naho nyine bituma amera nabi gusumba. Ego bigatuma yiheba kabisa, kiheba nyine. Ariko gusa iyo afite ibyizigiro yuko azokira naho bishika agapfa,
birumvikana. Jeremy
ntapfa nka kwa kundi yari atingiye gupfa.
Urakoze,
apfa umutima uremye.
Ego urakoze Jeremy. Reka muganga na Furere bagira icyo bivuze ko kuko cyagumye kigaruka cuko muganga bavuga bati kumburi niba ari kintu kizoba nko mu mwaka nta mpamvu yo kubabwira. Wewe ubivuga ko iki kuko wanasiguye neza mbere yaho, ariko twongere tubivuge ko gato hama uraca utubwira mukanya ingene mubafasha kuhaba ari kumiti n'ibindi mukora kugira ngo mufashe ibyo bavuze ububabare kugabanuka kugira ngo umugwayi yorohegwe. Hama turagaruka no kuri Furera nawe nyene. Murakoze muganga.
Ego murakoze. Nabyumvise ko byagumye bigaruka bashimikira kuri uwo munsi umuntu azopfira ko babishimikira ko. Nagoma ndagisubiremo kunyifata yo kwa muganga ya muganga. Siyo ntumbero yiwe yo kuvuga ngo naka ngo azopfa umunsi ununu cyane ndamubarire. Nabuze yuko mu biharuro tuba dufise uwo munsi ntawuriho.
Muganga kugereranya muganga nibaza ko bavuga cyane cyane ikiringo nk'ivuze ati muganga kubwiye ati wowe usigaje nk'umwaka canke amezi atandatu, nibaza ko badashimika cyane ku itariki ariko ku kiringo baba bahawe.
Ego. Ego. Hanyuma icyo nagomba kongera ko nuko kenshi siki haraho bishika ni ikintu gituma uwo muntu apfa kitavuye kuri iyo ndwara. Bashobora kuvisa indwara idakira mugabo hakazicuririzi kuri iyo ndwara, hakazi ikindi kintu. Nk'umuntu afite kanseri ntanze nk'akarorero arashobora kugira ibintu by'amatrombo ajya yamaraso avurirana mu mubiri. Yamaraso avurirana akicwa n'ibintu bitambori amaraso yaciye avurirana agacaja mu mutima, agacaja mu mahaha, agacikana. Aho ntaba yishwe n'iyo kanseri. Mugabo abari mu biba bifite isano mu gajya kure itegeranye. Ari nacyo gituma muganga atobishimikira ko cyane byo kubarira umugwayi ngo usigaje igihe kinini, kuko murumva ko gishobora kuba gito cyangwa kinini havuye ku bivuye ku bintu byinshi.
Ego birumvikana. Hama urumva birakenewe yuko kumbure umuntu agereranya nk'umuganga akavuga ati ikinya arakwiye kukibwirwa. Reka mpindukire kuri Frere. Afatira urumva baravuga bati ukubwirwa biraca intege umuntu, ugasanga kumbure no kwizera biranagabanutse. Kuri mwebwe mubona ubwo ruhara rw'umuganga ari uko bubwira uwo muntu akitegura canke bo biheba kubabwira ati busigaje kiringo runaka, nk'abantu bizera Imana mwe muhagaze hehe mubibona gute?
Murakoze cyane. Muganga yabivuze kandi barabikora. Mu byukuri tugira barinde babivuga nyine babona aricyo kiba gisigaye, naho nyine kenshi babibwira abantu bashika abana biwe hakubibwira umugwayi, hanyuma buke buke abana babimenye baramufasha mu byo bashoboye. Iyo babona ari ibintu bigaragara nawe nyine ashobora kwibwira cyangwa akanabona, haragiye bakamubwira bati iyi ndwara rero ishobora kumara igihe kirekire. Rero ugasanga kumubwira ngo ntibyokira siko banabivuga, ahubwo kenshi bararemesha. Kandi natwe nibyo tubwira, indwara umuntu ashobora kuba yayimenye ariko kugira umuntu ayimubwire byiza kuba waramumenye ukanamukurikirana hamukaraba ingene ashobora kwakira ibintu. Ibyo birashobora kumufasha nk'uko bidashobora kumufasha, ariko bivanye n'ingene umuntu muri we asanzwe atunganije. Urashobora gusanga uwo bimubwira ubundi nawe ukareka kunayimubwira urabye ingene yakira ibintu, ugafatira kuri byinshi. Ahubwo jyewe nashaka ahubwo nkiri ngaho nyene abo bariko baratwumva bumve neza ko cyane bo kubaha nyine ibyo baganga bakora ko babikora neza. Hanyuma iyo bishitse naho nyine bakabibabwira bisaba kuraba ubibwira nawe ingene aza kubyakira. Cyo mbere ikintu gihora kimbabaza gusumba ibindi, burya bashaka si nyifato y'uwo mugwayi nyifato, ahubwo jewe ikintu gihora kimbabaza gusumba ibindi nyifato y'abari iruhande yiwe, ni ukuvuga ko abo mu muryango cyangwa nyine twebwe nyine rwaza. Kuko igikenewe ku muntu aba ageze kure cyane ni kumuremesha, ashaka atari kumuca intege. Hama ibyo mpora mbona mbere twebwe washaka nk'ibyo natwe tukora mu kubaremesha, ibyo byo kuguma hafi yiwe cyangwa ibyo kugerageza kwirinda kuvuga ijambo rimubabaza ageze kure cyane, nabyo bifite akamaro. Nka twebwe turasenga iruhande yabo, turaririmba, turabaganiriza, uragerageza kumwiyegereza ku buryo abona n'inshuti yiwe ya mbere ishika. Mimi nari mbere hano usanga batwizigiye gusumbana n'abantu, atubwira ayo mabanga rero natwe tukayakoresha mu gutegura abana no mu kubabwira ingene bo mufasha. None rero ahubwo abantu bazogerageze kwegera cyane abantu bababaye, ngaho nyine ndashobora kugira ko nkanakibura rwose nk'abagwariye mu miryango ko turabafise, turabona abo tugwarije mu muryango amakanse, amemadiabete, amavese n'ibindi. Mu by'ukuri aba hari imiryango nibyo ibitwararika, ariko nagomba gukebura ahubwo imiryango ititwararika abo bantu kuko barabaheba. Barabaheba kujya kuntu babubakira hariya ari inyuma cyangwa ahandi, ugasanga umuntu yigera ajyayo natwe tumugwaza naho urondera umuntu kunamuronse kubera ko nyine bararambirwa cyangwa nyine ugasanga umuntu afite umutima wo kwitwara ariko umuntu ageze kure. ibyo nibyo nabonye bibabaza gusumba n'ahandi abageze mu za bukuru cyangwa abagwayi bageze kure tubateguye gutyo cyangwa n'abaganga bakabaterabwura gutyo baraheze bakarema bagasozera neza ikiringo cyabo binosi.
Urakoze cyane Furera, nizere ko impanuro zawe bariko barazumva abari hampande y'abariko baragwaza abantu bamenye yuko badakwiye gucika intege, badakwiye kudebukirwa, badakwiye kumva yuko barambiwe, abantu babo babagume hafi, ni ikintu gihambaye cyane. Ngaruke kuri muganga, twavuze gato ku bijyanye n'imiti y'ugupfufaza, y'ukugerageza kugabanya ububabare. Abantu bagerageje kutabigarura cyane kuko urumva ntubasha ushaka kwemera yuko uyu muntu agiye kugenda kumbure igisigaye no kumugabanyiriza ububabare bwiwe. Tubwire gato ku miti itangwa ku muntu afite ububabare, mbega iraboneka, irazimbye, irafasha, ukeneye kwifata ikiringo kingana gute kugira ngo uvuge uti irikira remera umuryango, uvuga ko iki ku miti yo gufasha ububabare muganga?
Umuntu abageze kure abakeneye imiti ijyanye n'igena abagwaye, kenshi rero n'ububabare bukunda kubasinzikaza. Imiti y'ububabare iri mu bwoko bwinshi, iriho uhereye kuri mito mito. Hariho ukuntu OMS yabiharuye yavuze ati nk'umuntu ababara bukeya afata ububabara hagati na hagati, afata uko ubabara cyane afata kugeraza kuri zimwe bita ngo morphine. Rero umwe wese bivuye ku ngene urugero rw'ububabare ateza kuronka iyo miti. Ariko kenshi muri bihugu by'iwacu nk'aho merereye ngeranije n'ibihugu bya Buraya, ikenshi imiti ya morphine irakunda kubura, ijya miti banywa irakunda kutaboneka kubera n'imiti usanga ifise amategeko akaze cyane, kubera morphine hari ishobora gukoreshwa mu bintu bitameze neza abajya bafata ibintu bisa n'urumogi cyangwa ibiki, ari nacyo gituma rero iyo miti ishobora kubura cyane n'abagwayi bakayitinya. Barashobora guti abagwayi cyangwa abavuzi bamwe bamwe hari aho bafata morphine ko ari ikintu gikaze cyane rwose, ari nacyo gituma usanga idakoreshwa cyane nko mu bihugu byo muri Afurika kenshi. Ariko si imiti gusa, ububabare ntibuvugwa n'imiti gusa, hari ibyo bita le moyen physique. Nk'ujya mugwayi kubera aba amaze igihe kinini aryamye ugasanga yaradadaye mu ngingo, birimo na byo bituma ababara. Byiza no kubikinga ubwa mbere bitarashika, cyangwa ugasanga yagize ama escar bijya bikomere biza aho yaryamiye umwanya munini. Ibyo byose birimo mu bintu ateza kuronka kugira amerwe neza ntabikimuga uwo mwanya bakiriho.
Birumvikana cyane, murakoze muganga. Hariho n'impanuro nyinshi wagiye uratanga, kumbure abanyonyi b'ijwi ry'Amerika baraza gusubira ku rubuga rwacu bumvirize iki kiganiro neza. Mwatanze impanuro nyinshi, mwavuze yuko iminsi umuganga bafise uruhara rwo kugerageza gufasha uwo murwayi kongereza iminsi, kugabanya ububabare no kubandanya bishobotse gukora ibyo yarasanzwe akora. Furera nawe yagarutse ku kintu kijanye n'abantu baba bamwegereye uwo muntu, baratanze impanuro bavuga yuko uwo muryango ubukwiye koko kwiha umwanya wo kwitaho neza umuntu wabo, ntibamuhebe kandi n'ukuri bakagerageza kumutegura iyo biri ngombwa, kugira ngo umushaha wiwe uhagarare neza, hama ashobore kugira gutaha neza. Mwakoze cyane gose muganga. Uwo mwari ko murumva yari muganga Alexis sinza karaye yanonosoye ibyo kugorora abantu. Uyu ndi twari turi kumwe, mwamwumvise ni Furera Harerimana Zeferin wo mu muryango w'abihebeye Imana witwa Gardien des Misérables, asanzwe ari mu bagwaza kugumana abantu hafi iyo baba basinzikaye. Ndashimiye cyane n'abatwumvise ku murongo wa telefoni bagahamagara bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro vyiza cyane. Ni ikibazo gikomeye kandi kibabaje, ariko ndashimye ku ntererano zamwe mwese. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka hani naho turangirije ikiganiro cacu. Ndashimye na Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma. Tuzogerageza tubandanye kino kiyago. Mwakoze mwese.